Yimuva ni Radio Ijwi rya Amerika. Tugenekerezo rya 22 z'ukwezi kwa gatanu muri 2017 mwiriwe neza nshuti mutanguye inondwi nshasha muri kumwe natwe muri studio ya 18 Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya.
Mbere umukuru w'igihugu cyacu Petero Nkurunziza amajambo ashikiriza nayo guhimiriza abarundi bose bari hanze yuko botaha bakaza kubaka igihugu cyabo.
Uyu ni cegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Gaston Sindimwo hamagarira abarundi bahunze gutahuka mu gihugu cyabo, abakuru b'ibihugu bahungiyemo nabo bakabasaba ko boborohereza. Ivyinshi kuri ino nkuru muraza kuvyumva mu ntango za kino kiganiro. Ariko imbere yaho mbanze ndabwire muri make ko abigeme 82 babanye Nigeria baheruka kurekugwa n'abagwanyi umuhari w'iterabwoba Boko Haram kuno wa gatandatu ariho bashikirizwa imiryango yabo ya Abuja ku mugwa mukuru wa Nigeria. Abigeme bari mu bandi 276 batwawe bakuye ku ishure ryabo Chibok n'abagwanyi ba Boko Haram mu mwaka wa 2014 batanzwe ariko leta ya Nigeria yemeye nayo kurekura umurwanyi yari yagize imbohe. Abategetsi ba Nigeria bakavuga ko abo bagwanyi banyuruje abo bigeme kugira ngo batere ubwoba abanyagihugu ntibaze bubahuke kuza baravuga aho binyegeje. Inama y'ishamwe mpuzamakungu ONU ijeje umutekano itegekanya gukorana kuri uno wa kabiri kugira ngo ugire icyo ivuze nyuma y'aho Korea ya Ruguru yongeye kugerageza ikindi gisasu cyo mu bwoko bwa misile. Iyo nama yatumwe ko na Leta Zunze za Amerika, Korea y'Epfo n'Ubuyapani nk'uko bishikirizwa n'intumwa za Ruragwa muri ONU. Igisirikare cya Korea y'Epfo gitangaza ko iyo misile yatewe ku muhingamo kuri uno w'Imana igenda ibirometero 500 imbere yo kugwa mu ibahari y'Ubuyapani. Ibaye misile ya kabiri higeragerejwe na Korea ya Ruguru mu ndwi imwe, ikaba igize iy'icumi muri uno mwaka. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe yatangaje ko ico gikorwa ca Korea ya Ruguru kije gusubiza inyuma utwigora makungu yarimwo two gutorera umuti ico kibazo mu mahoro. Abe avuga kandi ko ico kibazo azogishikiriza mu nama y'ibihugu indwi rutura G7 bitegekanije ko ikorana kuri ino ndwi. Mwibuke kandi ko Leta Zunze za Amerika iheruka gushikiriza ko amakungu akwiye guhagarika agafatira igihano Korea ya Ruguru mu maguru masha. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump kuno wa mbere yitezwe muri Israeli buzoba bubaye ubwa mbere agendera ico gihugu kuva aho atorewe kurongora Amerika. Hagiye kuganira ku biganiro vy'amahoro bimaze igihe kitari gito ataco bishika ku hagati ya Israeli n'abanyapalestina. Trump ategekanya kubonana n'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu. Bitegekanijwe kandi ko aza gushira urugori rw'amashugwe ku cibutso cy'abahitanywe n'ihonyabwoko kiri ahitwa Yad Vashem. Arabonana kandi na Perezida Mohamed Abbas wa Palestina. Azobabaye umukuru wa Leta Zunze za Amerika wa mbere agize urugendo ku ruhome ruri mu burengero rugabura ivyo bihugu uko ari bibiri. Ruhome rufatwa nk'ikibanza Cheranda kuba Yahudi. Nchuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika, kino kiganiro cacu muracumva nimba muri mu Burundi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 co kimwe n'abari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda nayo tukumvikana kuri FM 104.3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwa interineti yacu ariyo wezitatu akaburungu radio yacu voa.com no ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
mbanje kuramutsabwa kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Nuko rero twinjiye mu kiganiro nyezi na Iwanu Nyumuntara. Leta y'u Burundi isaba bakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko birimo impunzi z'abarundi kuzihimiriza gutaha. Ivyo Leta y'u Burundi yabisabiye Dar es Salaam kuri no wa gatandatu muri Tanzania mu nama y'abakuru b'ibihugu b'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Muri iyo nama Burundi kandi bwaciye bwitwarira igihugu cy'u Rwanda ku intumwa z'u Burundi, ariko zavuze ku Rwanda rubaniye nabi u Burundi, ariko u Rwanda nago ruvyamirira kure. Ivyinshi ku ino nkuru n'umunyamakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru yakurikiranye iyo nama Dar es Salaam.
Impunzi z'abarundi zisabwa gutahuka zirenga gato ibihumbi amajana ane na mirongo ibiri n'icyenda nk'uko byerekanwa n'igisata cya ONU cita impunzi HCR. Muri abo abarenga gato ibihumbi amajana atatu na mirongo umunani na bitandatu, ni ukuvuga ibice mirongo icyenda ku ijana, bari mu bihugu bine by'akarere ka Afurika y'ubuseruko. Ni naho icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu w'u Burundi yafatiye mu guhamagarira abakuru b'ibihugu vy'ako karere gushiramo ishaka mu guhimiriza izo mpunzi gutahuka. Gaston Sindimwo yatangaje ko u Burundi bwiteguriye kubakira no kubasubiza muzabo no mu vyabo.
Twabwiye yuko u Burundi bwiteguriye gutahukana impunzi. Mbere umukuru w'igihugu cacu Petero Nkurunziza amajambo ashikiriza nayo guhimiriza abarundi bose bari hanze yuko botaha bakaza kubaka igihugu cabo. Twababwiye mbere yuko bamwe bamwe bamaze gutaha, nk'umuntu wahora ari umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi Service Ntibantunganya, wahora acegera cy'umukuru w'igihugu Alice Nzomukunda, n'abandi benshi bamaze gutahuka kandi bameze neza, kandi leta ikingira umutekano wabo. Mbere twamenyesha yuko abo aribo bamaze iminsi baremesha n'ayo manama hagati y'imigambwe, bikaduha icyizere yuko mu Burundi amahoro ariho. Tubasaba rero yuko abo bose batarabona yuko bishoboka, yuko babona yuko Abarundi bushobora kubumbatira amahoro n'umutekano w'umurundi wese azobatashe. Kandi sinda amazi neza yuko umukuru w'igihugu yatanze intumbero yuko ibintu by'abantu bahunze yuko byocungerwa, amatungo yabo agacungerwa. Murabaza amaze gutaha bose bashikiye mu zabo basanga yuko ibintu byifashe neza. Tubona yakagero rero ko gutera kamu kandi ubwira kandi abarundi bose bari hanze yuko boza tugafatana ikivi kugira ngo twubake igihugu.
Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yamenyesheje ko hari abo ashaka kuvunira akagohe cane cane abanyepolitike gutahuka maze bagahabwa umwidegemvyo wo gutunganya imigambwe yabo.
Cane cane n'imigambwe ikaza kugira ngo itegure amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri, kuko ejo sikera ibihumbi bibiri na mirongo ibiri sikera. Nico gituma uno munsi ico usaba uno munsi hari aho mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda usaza ugishobora kugisaba, kuko umwanya uzoba kurenganye. Nico gituma tuboza kigisha imigambwe yabo kugira ngo ejo ntihazovuge ko basubiye kwibwa, nibatahe imigambwe ikore tuyihe uburenganzira nk'uko isanzwe n'amategeko, bakore nabo mu bwigenge bwabo mugabo bubahirije amategeko agenga igihugu.
Muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu u Burundi bwatatse abagabo ku matati ari hagati y'ico gihugu no Rwanda. Intumwa y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yasubiye kwagiriza u Rwanda ko rubitse abahungabanya umutekano mu gihugu ciwe. Nayo ico gihugu c'u Rwanda cabwiye inama y'abakuru b'ibihugu ko ataruhara na ruto gifise mu matata ari mu Burundi.
Fakishikije mu minwe abakuru b'ibihugu kugira ngo bazogihe inyishu ikwiye. Wasaruki u Rwanda yavuze yuko atangorane ziriho hagati y'u Rwanda n'u Burundi, mugabo ubwa mbere bavuze yuko umupaka w'u Burundi n'u Rwanda wugaye hamwe kuri kuruhwa. Mugabo twamenyeshwa n'umusekanya kumenyesha yuko umupaka w'u Rwanda n'u Burundi utugaye, ahubwo abarundi bashizeho ubuhinga bugezweho kuri uwo mupaka, hanyuma abanyarwanda baca batera akagere baragenda. Bakaca bavuga mbere yuko hari abasirikare twashizeho, oya twabibwiye yuko twagize ubuhinga bugeze nk'uko nabo babushize igihe babushiraho twende twagiye. None ni kubera iki twari dushize ubuhinga bwo kuraba urujya n'uruza rw'abantu rw'ibintu, boca bavuga yuko twugaye imipaka. None kugira ngo ingorane zitore ku mutwi ni uko twotaka abagabo, abagabo nabo dusangiye ishyirahamwe mu muryango bakashobora gutorera inyishu ibazo hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ntidusubire dutana ko imiragwe kandi twatsa kumvikana kugira ngo iyo shira hamwe itembere.
Inama y'abakuru b'ibihugu ntacyo yashimye gushikiriza ku mugaragaro kuri ivyo bibazo, gusa yavuze ko ibibazo by'u Burundi bibangamira iterambere ry'akarere kose. Pye Clavini Yunkuru i Dar es Salaam muri Tanzania ku bwijuru rya Amerika.
Urakoze Tia Claver, niyo nkuru tukivuga iby'impunzi mu makuru yacu mu minsi heze. Twarababwiye ko impunzi z'Abarundi bahura mu makambi y'impunzi yanyuranye muri Tanzania bamaze igihe bataye makambi bakunguruza mu bindi bihugu. Ijwi rya Amerika ryarashoboye kubonana na bamwe muri bo abari mu ikambi y'impunzi ya Nakival muri Uganda. Urugendo rwabo kugira ngo batebe bashike muri Uganda ntigwari goroshe, ariko ubu bavuga ko mu iyo kambi nshasha barimwo basanze hari akarusho. Leonce Nyongabo, umunyamakuru wacu Nakival, arabidushikirako.
Jenda mazinga ni misi tatu, nukubuga rero ikibazo nabonye hari mutenderi ntiwisanzura.
Uwo ni impunzi y'Umurundi ari mu kambi Nakivale muri Uganda, ari mu baheruka kwimuka bava mu makambi ya Tanzania. Niyo kambi nshasha yakiriwemo indwi zibiri ziraheze, avuga ko yasanze ubuzima bushoboka. Uwo mugabo afise umuryango ugizwe n'abantu batatu, yarasanzwe ava muri komine Musigati yo mu ntara ya Bubanza. Uyu munsi yemeza ko ashobora kujya guca Karaka akabona kugaburira umuryango.
Ngaha turi na Kivari turafise ubwisanzure guko naho rasio indya ziba zatebye baturemesha kandi bakaturekura tugasandara mu gihugu kuza kurondera indi rasio. Nicyo cyiza twasanze kihari ngaha, kandi dufite amahoro naho tuja mu gihugu turaronka abaduha kazi kandi nta ngorane tugirirayo n'udukwi turasenya nta kibazo. Nicyo gituma tubona yuko ngaha hasumba hari mutenderi twari turi.
Amaze kujya guca Karaka.
Jenda amaze kujya guca Karaka, hari naho uza gukora bakaguhemba urutoki nyene urya rutari ruto ku munsi wakoze umunsi, hanyuma ukarujya nk'iminsi nk'itatu. Nicyo gituma tubona yuko umenga hano hari akarusho.
Uyu mugenzi we nawe nyene aturuka mu ntara ya Bubanza, ariko we ni muri komine Gihanga, amaze ukwezi mu kambi na Kivare. Umuryango wiwe ugizwe n'abantu batandatu, ubu avuga ko bikunda ko abagaburira.
Ikintu shima ngaha muri iyi nkambi baraza bakaturemesha, nta muntu bakankamira, nta muntu bagirira nabi, ariko ahandi hoho inkambi ntuyirenga. Abasikirite baba barabasikirite bagufatiye inyuma y'inkambi nukugukubita bagashaka kukwica, ariko ngaha ayi aho uragenda baduha umwidegembyo wo gutembera ukagenda mu cyaro ukagenda gushaka irasiyo, hama ukaza ukagaburira umuryango. Kubera ibintu by'irasiyo biba bitebaganye baraza bakuturemesha bakarubwira ati nimurindire, ati kuko twabivuga imbere irasiyo yanyu bagiye kuyizana.
Iyo bavuye rero mu kambi mutenderi muri Tanzania, bimwe mu bintu byabo barabigurishije, ibindi barabigaba.
Hari ibyo twasize tugabiye abantu mu muhana, byakunze kuza twarabizanye nk'udusafuriya n'udusahani, ariko ibyo twajyamako n'ibindi tubona bitugoye twabishyize ku muhana uri hariya nyene, turabahereza ati nibabike n'imari ishoka tuzohurira mu ijuru, kuko gusubira bamenya ntigikunda ko twasanze nari heza. N'umumbere biteguye kuzaduhereza ahantu turima naho tuba, tubaka amazu y'iwacu twibereho.
Haravuga ko nuko hari abagurishije utuntu twabo hariya.
Yego, hari abagiye bagurisha utuntu twabo babone ingene biyunguruza bageze imbere yaho badashobora kubafata.
Mu nzira bagana igihugu cya Uganda ariko ntiborohewe cyane, babwirizwa guca mu mashamba kugira ngo ntibahave bafatwa. Abatanzania b'impuhwe bagenda barabibafashamwo.
Mu nzira nahamaze iminsi ibiri kubera ko hariya twavuyeyo dutorotse. Twaratorotse inkambi kubera ko ntibyakunda kugenda ukoyi. Twaca nyine mu rupori tukaba gufata inzira tukagenda.
Wazananye n'umuryango?
Jewe umuryango we wanje twarazananye.
Kugira dushike ngaha ayi ntibyatworoheye cyane, kubera muri Tanzania bagenda barafatafata abantu, ariko twaciye mu nzira za mukato, hama turabona turajabutse igihugu cya Tanzania dushyitse ngaha ku butaka bwa Uganda. Nta ngorane twongeye kugira.
Mbere inzira muzimenya gute kumenga ziragoye?
Hari abantu usanga ari abantu bameze neza bakakurangira inzira ushobora gucamo unyuramo,
ariko guhungana abantu batandatu ubakura mu gihugu ugenda urabunda nk'uko ntibyoroshe.
Oya, biragoye cyane, ariko Imana yaradushoboje turashika.
Nemuva muri Tanzania mahagenze iminsi ngaha?
Njye kuva muri Tanzania kugira ngaha ayi byarangoye kubera nahagenze iminsi itatu.
Nani mwaca murara?
Twarasaba indaro.
Mu Batanzania?
Muri Tanzania narasabye indaro ku muntu w'umukristo w'umupastori, arampa indaro hama acampa n'uwundi muntu ashobora kunyobora mu nzira yamukatira, ariko ndacamo kugira ntibaze kumfata.
Mu kambi Inakivale rero Abarundi baza bava muri Tanzania barabandanya kugwirirana, ariko kandi hari n'umwumwe bakigwa muri iyo kambi bavuye Burundi
no kuvuga aha mu kibashi kubera haba baza beshi kubera avuga ko ari heza no kuvuga impunzi zabaye nyinshi bari kubongeraho ayandi mazu yo kugira ubikunde bajyamemwe bajyame neza batakura batakubitwa n'imbeho ico gituma bari kubongeraho kubaka ayandi mazu kandi twitegure no kudutuza baduhereze aho tuba hanyuma hasigara impunzi nkeya inyinzi zikuma zizira ko kubera turi beshi bagomba kuzodutuza batugabanye mwiyinga nyene
abaza n'abarundi gusa
abazi n'abarundi ariko harimo n'abakongomani baje mugo beshi n'abarundi
muri ko murabiraba abo baza n'abavuye he abo barundi baza
abarundi beshi baza n'abavuye mu nkambi ariko mu bavuye mu gihugu cy'u Burundi no umwe abavuye mu izo nkambi zo muri Tanzania nibo baza
kuva mu ndwiheza rero bamwe muri izo mpunzi baramaze gutuzwa no kuvuga uguhabwa aho bubaka naho bashobora kurima inake bari muri Uganda Rayon Seniongabo idwijya Amerika.
Imbere yuko tubabwira ivyerekeye gutandukanya imvyaro mu ntara ya Rutana no mu ikambi ya Rusenda tubanze gato dukubitire mu gihugu cy'u Rwanda akuruno wa Mungu hagiriwe havuga ihiganwa ry'amahoro ryo gusiganwa ku birometero 21 na 42 gitabiriwe n'abakiri bato gushika kubashaje ni munzi z'imahama mu ikambi iri mu Rwanda ntizari zatanzwe kuko iyo kambi bamwe impunzi z'abarundi yaserukiwe n'abanonotsi batandatu harimo umwige mumwe abanonotsi bo mu gihugu cya Kenya nibo bafashe ibanza vya mbere nayo niyo Saba Ferdinand umurundi yahungiye mu ikambi ya Mahama akaba yatahukanye ikibanza cya gatanu nkuko muvyumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Desire Hatungimana
wari munezero ntangere mu maso kwa niyo Saba Ferdinand inyuma yaho yaraheje kuronka ibihumbi 400 amafaranga y'u Rwanda kubera bari wa gatanu mu kwiruka ibirometero 21 Mihiganwa ry'amahoro Kigali International Peace Marathon yabaye kuno w'Imana mu gisagara cha Kigali umusore asanzwe aba mu ikambi ya Mahama amenyesha ko bigiye kumuha ingufu zo kubandanya yitegura
mu majambo make najyohewe cyane najyohewe gose uko ni jambere nitabiye Peace Marathon International kandi jari jambere cyo gukorera competition ngai Kigali nari sanzwe ndazikorera mu Burundi muri izya interest scolaire ariko no munsi byashimishije cyane numva ndajyohewe cyane ko naguma senga imana avuga ati mana uzufashe nzegere kuco nifuza kandi nze ndabingene nanje no kwibeshaho muri atletizo
ayo mafaranga niyo Saba Ferdinand yatsindiye amenyesha ko yizera cyane ko azumufasha guhindura ubuzima bwiwe bw'impunzi mu gukora imigambi izo muteza imbere
nk'umuntu yizananye aronse yumva imajana ari kandi akafite ubwenge bwo kwiyumvira akaba yarize n'ibintu by'uguhingura canke kuraba ibindi byahijya no henye ibintu bitandukanye nyene nakuvuga ko ubuzima buzohinduka cyane
abandi basore nkawe ubona hari kigo bajye gukura ko bavuge bati reka nazuje muri sport izaba idufasha mu misi
bazogira cyo bimvye kuko jewe hari imahama baranze baranze uko sijya mbere ndoke nshobye kuronka ubushimwe n'ubushize nkiyashika naragize competition nyene yari habaye ndashobora kuba wa mbere hari imahama mu rometero 6 amashe ndavuga ati mwebwe naho mubonye mbaye wa mbere so kuvuga yuko ndavyigiye nga naho randabikora rero namwe umushiremo ingufu mukore naho mubara mutabaye wa mbere hijya yeje zosanga nawe wabaye wa mbere kuko atletisme igusaba gukora amatrenema menshi kemera ukitanga ego birababaza mugabo yironsa akantu nkaka haye birajyoshe
umumenyereza uwo munonotsi arashima intambwe niyo Saba Ferdinand yashitseko akamenyesha ko abafite cyo bofasha bubafata mu mugongo kuko kumenyereza impunzi bitoroshe Leonard ngenda kuri yo amenyesha ko abanonotsi ari benshi mahama ariko harabanka kwimenyereza kubera ubuzima babayemwo
ugufungura kw'impunzi murakuzi ko ari ntete n'ibiharage naho umuntu nasashaka ibinyantete n'ibinyamafu ariko arakenera n'ibindi byongereza n'uburarerega nabwo buri mu bintu biharugwa kugira umatrete yitegure neza naho uburaro ivyo afata mu buzima bwa misi yose uko abayeho ivyo navyo birafise ikintu kinini cyane biza gutanga nk'ubu nk'uyu yabaye wa gatanu n'umwana yizanye muri bamwe bita abanona kompanyi ubuzima bwa bene aba bana bizanye buba ari ubuzima budasanzwe kumuzana ngo umumenyereze atashe kwishyura saa 11 cyangwa muri weekend ngo umumenyereze n'inzara mu nda yaraye nabi abayeho nabi ni ibintu bidasanzwe
Aster tuyikorere arongoye ugwaruka n'inkino mu ikambi ya Mahama amenyesha ko inkino zimaze gutera intambwe ikomeye muri iyo kambi kandi ko zifitiye akamaro kanini ugwaruka
ku bisanzwe abayoboye urugaruka cyancana sport itsinzi tuyibona koko sport natwe mu kambi ya mahama ahubwo arahirikiragera tugirageje kuraba aho twatanguriye naho no musi tugeze bedi no sinzi no musi katureka ko ejo canke ijya ejo arindi ntambwe no musi sarosi kwa cha gatano tukabona ahubwo ku wundi munsi twaguma turonka badufata mu mugongo yuko nikibanza cha mbere tuzokironka
mwomenya ko abitabiriye iryo higanwa bari 5,876 baje bava mu bihugu 43 Desire Tungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu aherereye ku Gatumba, ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tocari mukiganiro iwanyu mu ntara bamwe mu bafasoni b'abarundi kazi bahungiye mu ikambi yo mu Rusenda ari mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Kongo ntibakozwa umugambi wo kugabanya imvyaro bashikirizwa n'ikigondera buzima cyo mu Rusenda ino nkuru tuyikesha umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo yatubwiye ko bimwe mu bituma baterekwa uyu mugambi harimo ivyo babwigwa bitari byo ku byereko buryo bwo gutandukanya imvyaro biri uko mu gihe ico kibazo nyene cyo kutumva umugambi wo gutandukanya imvyaro ku miryango kivugwa muri commune Musongati ntara ya Rutana ivyo bigatuma mu ngo hibonekeza ingorane zitandukanye zifatiye kumwumvikano muke abajeje intwaro bavuga ko ico kibazo bakizi kandi ko bagiye kongereza inguvu mu mahimiriza y'uwo mugambi ivyinshi na live irankunda
Nyishi muri ya mijango niyo muri zone ngoma yemeza ku mugambi wa leta wo kugabanya imvyaro utoroshye ko bawushira mu ngiro bamwe mu bayigize bakavuga ko mbere badatahura ico babuza kwibaruka abandi bakabona nyabunako kugabanya uruvyaro arico conyene coje imbere y'indi migambi mu mijango ico bikoze nkuko abo banyagihugu bavuga nuko bakenyezi ari bo hanini batahura ibijanye no kugabanya imvyaro kuruta abagabo ivyo bikaba hanini ko abo kenyezi ari bo baho umwanya ukuyabaremesha kiyago mu gihe babasanze mu mihana mu kubigisha kugabanya ivyaro n'akamaro kavyo bamwe mu banyagihugu dusanze ku mutumba Nyabibuye ati uwo mugambi uratugora
ibintu byo kuvyara ku rugero mu bisanzwe byari byiza mugani k'abantu atabikurikirana neza jewe kuko sindabyumva neza mu gihe cy'abantu manyaka mike cyane yo nk'imyaka ibiri yonyine kimyi cyane mugani ndiko ndamaze gukebwe ndumva ko bitagenda neza
wewe hakuru yigombera abana beshi beshi Mukanani ntabikeneye
kuvyara ku rugero kubera bataje kwa muganga babaha impanuro abagabo yego bamutabyumvikanye n'umugabo cyabe ingorane kubera we atabisha kubyara abo bana batatu bashaka abana batanu
bamwe mu bagabo ari nabo bagirizwa n'abakenyezi ko baza mu bambere mu badatahura kugabanya ibyaro batanga isiguro y'imirimo itandukanye birigwamo bigatuma bataronka umwanya wo kwigishwa naho biruko hari uwundi muce wabo ubona ko nyabuna arakageso kari mu bagabo ko kwigira sindabibazwa mu bijanye n'irondoka rizanye n'amagara meza focus niyo nzima avuga
Chilibaza yuko ichile kajito kujara kurugero. Bariho njene beshi batabzara kurugero. Mshuwa kusanga wagi enda mzea titandu kanya. Afisa humu kore. Hariho abeshi wakumze kwa vishia. Ngo maravizi. Kusanga wikumze kugiri ingaru kambi. Ujia kunu ushuwa kusanga. Humu gawo. Kupa shuwa kufuwa ngo maravizi. Kandi batavizi. Chisinubi manurumu nuyoba. Kuwele harawabisha kakumikulikiza na watavishoboye. Kumikulikiza.
Iyo mijango kandi. Ivuga kori mge narimge. Ama jamba tabereye avugwa ku buryo bwa kijambere bwagenewe gufasha mu kuvyara abana bake ko bwo babutera ingaruka nk'ingwara zifatira mu bihimba byirondoka biri mu bivyi imbere mu byongereza amatati atavana ko hagati yabubakanye mu ngo nkuko bamwe mu bayigize babandanya bayaga uyu mukenyezi aritanga kwa karorero ivyamubaye ko
cyo kuntu byangende y'umugabo wanje yaramfashe aranshwanira akankubita uko atasha itanga bitangano kanagiye kwiterwa rushinga kandi n'amahano zindayimubwira mbara ntabyumva ariko munyuma naho nagiye kubera nabonye imibereho mbaye ariko munyuma byaranzaniye ingaruka mbi sindabyakira neza ko iri kubera mu rugo atamutekano atamwumvikano harusanga ugwa mu rugo marugo kuko ukuntu biza ntibiza mu buryo bwo korohereza umudamu ko korohereza umudamu yaramusambura numva gahinda nyine muri cyewe numva umubabara mu mutima wanje kuko sinigera mbaho ntekanye kuko abagabo baragora
ku ruhande rw'abajejwe intwaro muri komine Musongati babona ko ico kibazo batagihagurukiye ibintu bishobora kuyangara na mwarijya abantu baguma biyongera ku murindi munini mu mitumba igize iyo komine iri mu bubanuko bw'igihugu aha Yohani Nyanzwi umuhanuza mustanteri ajejwe imibano intwaro hamwe n'imico kama akavuga ikigiye gukogwa
muri komine ya Musongati ico kibazo kiriho bavyaye mugabo ugasanga ari mwemwe bavyari nahekana kubwirira ico kibazo turakibona tukagerageza kumenyesha bakuru imitumba akamaro kuko abantu bofata nkama akamaro kuko cyara ku rugero iki kibazo menga kiraba abantu baba bafasoni gusa ariko ukamenga baserugo nikibaraba ayo burero bakorana na serugo na inarugo muri iki kibazo ke kugira ayo matati ashobore kurangira na byose bica mu nama turarungi ku muntu agenda akaba ari kumwe nabo baganga akaheza nawe nyine agakurikirana inyigisho izo nyigisho nawe arose mu nyuma kazozijana mu mitumba ngiye cama nama izo ni nguvu nizo nguvu dufise ubu ko nuguhoza ko ndibo ca babifata nk'amarimwe na rimwe
tumenyeshe ko komine Musongati gushika uno munsi ifise abantu bangana n'ibihumbi 57 abajejwe intwaro bakabona ko abantu bariko bariyongera ku murindi munini mu gihe atamyaka 10 ihe ze bari musi y'ibihumbi 45 aha rero indongozi ziyo komine zigatera kamo amashyira hamwe mpuzamakungu kuzironsa uburyo bukwiye kugira ngo dushike ku mitumba yose gusigura ibijanye n'uwo mugambi wo kugabanya ibyaro mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'uBurundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Inonguru mushora gusubira kuyumviriza kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro ariko imbere yuko dusezerana tubanze tubumvishe kano karirimbuka Issa Jamal Yoya ayise ivyo nabonye
ivyo nabonye mana Sinzi kwarivyo imbari jewe ngwaya maso banambabarira ivyo nabonye mana sinzi kwarivyo imbari jewe ngwaya maso banambabarira nabonye abantu bingeso ndimbi nyinshi zitandukanye mbona abantu bimico mibimi binyinshi zitandukanye cyo bikazana injyane mu bihugu no mu miryango Bigatuma abana bawetu bana tutumvikana mana Tumbure nice wengena n'ubu mugabwa maso Babamboni ibintu mwafite bibi kandi ari fisa Acira urubanza bona tegereje kurucira Nimba ruko bimeze bana mbabarira Ifite nabonye mana Sinzi ko ari byo Imbari cewe ngwaya maso mana mbabarira Ivyo nabonye mana Sinzi ko ari byo Imbari cewe ngwaya maso mana mbabarira Nabonye abantu bica abandi kandi batabajya
bimwe mu byo Issa Jamal iyo ya televiziyo ngo nugucira imanza abo tutari tubwirijwe kuzicira reka kano karirimbo rero kadufashe gutangura inondwi neza akabino ngaha Diane nahazwe ndabasezereye ariko kano karirimbo ndakabasigiye imbere yuko ndabasezerera burundu mbanze nshimire Macdili ya Bero yashikanye amajwi ahiwanye ari kumwe na engineer tuzosubire ejo nkaho twahereye
Abisi niko tumeze mana tubabarire ivyo nabonye mana sinzi ko ari byo imbari jewe ngwaya maso mana mbabarira ivyo nabonye mana sinzi ko ari byo imbari jewe ngwaya maso mana mbabarira Nabonye ibintu byinshi sino bivuga byose mana Nabonye abisiko badashaka ko abandi batera imbere mbona bakamenyi atana kimwe batazi niwe waturemye gerageza udutahure mana.